Yeah. SH Music. Asla Panda B. Nenda hiro mumi shuga babona kutindi kwanga. Nenda hira tinkubiha mutimo kagutwara. Iwe ndia kukunda burizoba kukunde kokori. Ndia gumahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Ndiagu mahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Iwe noto nyanko bochi. Tinkubi handyo wawe weka. Kukundo yawe ni nyinji. Eizwire yona. Ambire yokunda nitondi kora mutima kwanje no kwawe gona gona mpere de chenjo mu mutima kwawe nture yoko ndahira tindironda yodizo ndiagoma kwinaho yenda ngumbe ndio wawe ni buryo wanje owanje. Ndiagu mahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Ndiagu mahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Ndiagu kukunda burizoba. Burizoba. Bandi tinkubenda, tinkubenda. Nakuhara rukundo yanje twara, jitware yona. Iwe ndakukunda burizoba, burizoba. Bandi tinkubenda, tinkubenda. Nakuhara rukundo yanje twara, jitware yona. Ndiagu mahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Ndiagu mahori. I will be there for you. Kukunde kokori. Ndiagu mahori.
That's one.